ndundi kituro amakuru mu Kirundi
ndabaramukije ndabayikaze murano makuru kuri no mugoroba naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abakozi batatu bo mu biro by'umukuru w'igihugu baraye bakombowe mu mabanga mu biro by'umukuru w'igihugu bomi ukwari batatu bagirijwe icaha co guhemuka. Bamwe mu bakora akazi ko kunguruza abantu mu miduga rusangi mu gisagara cha Bujumbura baridoka kwaraho batakaza umwanya batonze kwandikisha igitigiri cincuro bakora ku munsi. Ivyo kandi biranegugwa n'abiyunguruza muraja kuvyumva muri ano makuru. Tukivuga kandi ibijanye no kuyunguruza bamwe mu bashinga amateka bavuga ko batewe impungenge nuko bona hari zimwe mu modokari za leta zija mu ibarabara zitagira ibyangombwa bikwiye. Muraja kumva ico umushikiranganji ajejwe iby'umutekano ashikiriza kuri ico. Igitega tubabwira abadandaza bababa igihumbi bakorera mu isoko nkuru yaho badafise amasezerano y'ukuriha amakori n'amatagisi kubarenga ibihumbi bibiri bacururiza muri iyo soko. Tuafitiye ni mwure micho kama unomonsi tubuga ingoro ziratiro ya karanga nitunga ndanga karanga. Matu ya wana Yesu ni watu mama juwa shikira. Krista Yuzi Harimani jadi kwa ndawa shikiriza ya makuru tukwese tuwa haikazi.
Radio Indundi Kiltuyo.
Nongere ndawa ikaze unaho munguru imwe imwe ukwayo abakozi batatu bo mu biro vy'umukuru w'igihugu baraye bagogojwe mu mabanga. Abo ni Jean Baptiste baribonekeza yahora n'umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'amategeko n'intwaro nabo bahora bafashanya Cyril Sibomana na Arcade Habonimana. Abo bakozi bose bagirijwe icaha kimwe co guhemuka mu kurekura inkozi z'ikibi zitari ku rutonde rw'abanyororo baheruka kurekugwa ku kigongwe c'umukuru w'igihugu. Amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu akaba yaraneguye utunenge twibonekeje muri iryo rekugwa. Hagataho ishirahamwe Arishoto rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu rirashima iyo ngingo yarayifashwe n'umukuru w'igihugu Fianenda Isaba arirongoye asaba ariko ko umukuru w'igihugu yobandanya amatohoza kugira hanwe abandi bose boba bafise uruhara mu tunenge twibonekeje mwirekugwa ry'abanyororo bagirewe ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Akaba mbere yasabye ko abagize umugwi wishinze gukurikirana ico gikogwa bohindugwa. Tumukurikire
kunga yafashe nyanyenshi wa rusuru cy'uburundi yo kwirukana bamwe mu bagize biro bikuru bijeje amategeko n'intwaro mu biro vyiwe aho yahirukanywe umukuru wa w'ivyo biro ndetse yirukana n'utwara igisata kijejwe kwikinza amategeko no gutegura amategeko n'umuhanuzi wo muri ivyo biro bijeje amategeko n'intwaro mu byumukuru gihugu. Rero Arishoto yemeje abone n'amakungu yuko ingingo nyinshi mu mugwi yarafashe yashimye kandi yanezerejwe kubera iri mu bintu byinshi Arishoto yagira asaba ko byokogwa kuko kwagiye twashikiza yuko ikigongo munyenshi mu rwego yatanze ku banyororo bapfunzwe bafite za bito bito n'amaze icyakana cy'umunyororo cyagiye mu manyanga menshi ama twarusaba nyenshi mu rwego kandi no kumanuka mu rwego gutungana abari muri komisiyo bose uko guhera muri maparike nkuru y'igihugu parika kukira imanza sena izo imanza parike nkuru z'igihugu z'intara bose barimo abo nyene tumanuke turondera abanze mu ruhara bahanwe nabo nyene batangiye kwirukanwa kuko turamara amazu no munsi dufise abantu bejejwe imanza zabo n'abamaze iminyororo bakimumvuta aho tubara nko muri banza dufise abantu 71 bejejwe ari mu mvuto n'abandi bari kuwe Ibujumba itamimba 104 muri Rumonge 37 muri prison ya Bururi 28 Gitega 33 Muramvya 13 dusasha dusanye n'umuguru yuko ashinga komisiyo shasha yigenga yikuyemo amashyirahamwe yigenga n'agateka kazira muntu kugira ngo basubiremo bakosore amakosa yabaye barabe koko kata abantu bakiri mu mvuto bateza gutaha kugira abantu bari mu mvuto batahuke nabo baze gufasha kuba igihugu abari kuwe nabo batabiye kuriwe basubizwe bahanwe hisunze amategeko.
Abadandaza baba igihumbi bakorera mu isoko nkuru ya Gitega ntibafite amasezerano yo kuriha amakori n'amatagisi kubarenga ibihumbi bibiri bacururiza muri iyo soko. Umugwi w'ikigo Obea urongowe n'ujejwe gutoza amakori n'amatagisi mu gihugu hagati wasanze kandi n'abafise ayo masezerano batari hakugihe abandi nabo badatanga inyemeza buguzi bita fagitire ku bantu baguze ibicuruzwa. Byashikirijwe kuri uyu wa gatanu n'umugwi w'abakozi b'ikigo OBR aho bari bagendeye muri iyo soko. Bamenyesheje kandi ko bagiye gutuza iyo nyifato kuko zihomvya amafaranga menshi yogiye mu kigega cya leta. Igitega twakura mugenzi wacu Aniseti Ntangovu.
Na munu akwiye kugura ikintu cyacu cyose adahawe icyemezo facture kandi umudandaza abwirizwa kuyishikiriza uguze wese. Hatungimana Deo wajeje kwegeranya amakori n'amatagisi mu gihugu hagati mu kigo BR yararongoye umugwi wari wishikiye mu isoko nkuru ya Gitega yawushikirije kuri uyu wa gatanu inyuma yo kwibonera ko abadandaza batandukanye badasohora icyemezo facture baheze bayishikirize uguze wese. Nayo mu gihe ikigo kijeje gutoza amakori n'amatagisi cyahaye abadandaza bamwe bamwe imashini zisohora ibyo byemezo facture ku buhinga bwa none, uyu mugwi wasanze hariho abadandaza mu isoko nkuru ya Gitega basohora facture y'amafaranga y'inica n'ikize ariko bacuruje ibiciye miliyoni hamwe n'abandi baciye babika izo mashini batazikoresha. Wararongoye uyu mugwi wa OBE avuga ko ikigo OBE kigiye gutuza iyo nyifato ihomvya amafaranga yogi mu kigega cya leta hamwe no kurwanya urudandazwa rw'ibintu bica mu kinyegero. Deo Watumyimana yamenyesheje ko umudandaza adakoresha iyo mashini yarayihawe acibwa ihada uringana n'amafaranga imiliyoni zitatu y'amarundi. Hambavu y'ico uyu mugwi w'ikigobe wasanze abadandaza bababa igihumbi batagira amasezerano y'ukuriha amakori n'amatagisi. Muganga Nduwimana Jacques umustanteri wa komine Gitega yaciye amenyesha ko mundi zitatu abo bose bazoba bigiwe ivyabo barose ayo masezerano. Aho abadandaza bamwe bavuze ko bafise ayo masezerano bakaba bariha amakori n'amatagisi babicishije muri banko buyi noti. Nayo Deho Hatungimana yaciye amenyesha ko bategerezwa gutunga igitasi cyo muri OBE acemeza ko barishe abahamagarira gutyo gusoma ayo masezerano mu ngingo ya kabiri itomora uko bikwiye ko bariha ayo makori n'amatagisi. Anise ntanguvu Gitega radio indundi kituro.
Anise ntanguvu urakenuye amwe mu mashirahamwe adandaza internet aremeza ko gushika ubu gukoresha uwo muhora bikizimbye mu Burundi ivyo bituma hari abantu badashobora kukoresha. Bamwe mu barongo ya mashirahamwe bashikiriza ko hari ivyo bariko barakora ngo ivyo biciro bigabanuke ariko bagasaba leta kuyorohereza kugira uwo mugambi ugende neza. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru cy'ukuri uyu wa gatanu umushikiranganji ajejwe gutuma tumanako n'abakorera muri ico gisata yemeza ko hari ivyo azofasha nko kwiga igiciro cy'ukunguruza internet. Idonido Narise Ndayizeye
Nimyishira monatere gemeza ko gushika ubu gukoresha umuhora wa internet mu Burundi bikizimbye. Sixte ni uhira rirongoye asa n'uhumuriza ko ari biriko birakorwa kugira ico giciro kije hasi mu ntumbero yo koroheza abifuza kuyikoresha mu kwiyungunganya canke mu guhanahana amakuru, ariko arasaba ko leta yoshiraho igiciro cyo kunguruza internet.
Nuko leta yofata mu minwe ivyerekeye kunguruza internet akurya efashe mu ntoki ivyerekeye kunguruza abantu umuntu akaja mu cyangozo igiciro cya bisi leta ishyiraho. Tutasaba yuko nayo dushyiriraho igiciro cyo kunguruza internet uyikura ku rubibe tubana n'ibindi bihugu arushije Bujumbura cyo Bujumbura twitwara mu gihugu hagati kugira ngo n'igihugu mu gihugu hagati bayigure izimbutse.
Kuri icyo umushikiranganje ajejwe gutuma tuma na Koreo Kadinda cyayisaba yishura ko agiye kwihutishwa ibiganiro byo kwiga icyo giciro.
Ntambaye icyo cyo kunyarutsa n'ibyo biganiro kugira ngo icyo giciro kiboneke cyo transport ya internet kugira ngo ibiciro bitabe byagabanutse no minsi ya vuba maze internet ishike ku giciro gito maze abarundi bose bashobore kuyironka bashobore kuyikoresha.
Ikindi uwo muyobozi wa Onatel yasaze ni uko boronse amafaranga mvamakungu kugira boroherwe mu kuriha iyo internet.
Turazi yuko leta n'amafaranga y'amadevize ntabwo yatura mugabo ayabonetse hakagira na makeyi turonka kugira ngo udashobore kuriha iyo internet tuba twaguze hanze mu mafaranga mvamakungu.
Ariko umushikiranganji ajejwe gutumatumana ko avuga nyabuna ko abakorera muri ico gisata habura uko baje bariyungunganya ku buryo ibikorwa bitohagarara.
Nashobora kwiga ingene mushobora kwiga gucundagi mukarange mushobora kuyabonka kugira ngo ibikorwa bimwe bimwe ntibihagarare.
Ishyirahamwe Onatel ritegekanya kugabanya ibiciro vya internet kugera ku bice 40%. Ivyo bikaba vyoba vyagiye mu ngiro mu kwezi kwa gatatu.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture ano makuru yabandanirije mu bijanye no kuyunguruza abakora akazi ko kunguruza abantu mu miduga rusangi mu gisagara cha Bujumbura Baritoka kwa raho batakaza umwanya batonze kwandikisha igitigiri cy'incuro bamaze gukora ku munsi nkuko bisabwa kugira bahabwe ibitoro. Bavuga ko uwo mwanya utakara kuko haraho umuhora wa internet cyangwa connection vyanka kugico gitigiri baba bamaze gukora candikwe. Ivyo kandi biranegugwa na bamwe mu biyunguruza bamara umwanya munini batondiye iyo midoga. Ariko hari bamwe mu bakora ko kazi nyene bavuga ko gushika ubu ubwo buryo atangorane babubonamwo byinshi na Egide na hayo.
Abunguruza abantu hagati mu gisagara cha Bujumbura bakoresha ingendeshwa zo ngoko bwa Equateur bakabwirizwa kwandikisha amaturu bakoze canke incuro baba bamaze gutwara abantu kugira abandanye bahabwa igitoro. Bavuga ko harabwo buryo butuma batakaza umwanya gutya akazi kabo nigakogwe uko babavyipfuza nkuko uyu ari mu bakora ako kazi avyemeza.
Kwandikisha amatoro yari gikorwa ciza cyo kugira ngo bakurikirane ibitoro uburyo biruka yakoreshwa, ariko inamba mitwebwe tuhura nazo niyo uri kurandikisha amatoro kuko hariho logiciel ibafasha kugira ngo bazaramenya buri modoka n'amatoro irikirakora, ariko iyo bishitse ntihabeho hariho connection urumva bisaba ko bakwandika hantu kugira ngo baze kugushira muri application. Iyo bishitse rero bakoresha zikagaruka niba gushira muri logiciel urumva ucuhomba ya turu kandi bitoro ntweza ngo usubire kubironga.
Bamwe mu biyunguruzabo harabanegura ko bamara umwanya munini ku mirongo bandirizo ngendeshwa mu gihe bene kuzitwara nabo babarindiriye kwandikisha incuro babamaze gutwara abantu.
Abantu babatonje amakusimera ninga ndeshora kutunete ushora kutizohera kuko hari gihe umuntu abafite yagiye yihuta akavuga ati ye hagenda baradushyize atonje urumva na kundi ushora kumenya ngahe bihari amagufu gake dugatunda tukabuhitwara ndeshora kutunetera.
Naho biruko hari abakora ako kazi nyene kuko nguza abantu nizo ngendeshwa zo ngoko bwa Equateur bavuga ko gushika ubu atatu ninge babona muri uko kwinda kwiyandikisha kugira abandikisha igitigiri cy'incuro baba bamaze gukora. Hari n'abashima ko ari umwe mu buryo bwo kugenzura ingene igitoro cyabwiye miduga kiriko kirakoreshwa muri kino gihe hibonekeza ikena ryacu. Abanegura utunenga ariko twibonekeza babona ko tuno dukwiye guhinyanyugwa.
Sinzi connection twoyibaza Kristo Pebu canke ari limit ariho bahora baho bakwiye guhinyanyura kugira ngo ibikorwa byihuse baze.
Abakora ako kazi babwirizwa kutajya munsi y'inshuro 15 ku munsi kugira bahabwe ikindi gitoro nk'uko bene gukora ako kazi babivuga nk'amwe mu buryo bwo gusabikanya igitoro muri kino gihe haheze igihe igihugu byihanganye n'ikena ryacu.
Ezide na hayo urakenuye tukivuga ibijanye no kuyunguruza bamwe mu bashinga amateka baratewe impungenge nuko na hari zimwe mu modoka za leta sija mu ibarabara atavya ngombwa bikwiye zifise. Aba bashinga amateka bavuga nka zimwe mu modoka z'amakomine. Aho mushikiranganje ajeru by'umutekano ashikiriza kwico kibazo ubushikiranganje butari bukizi ico yemeza nuko hari miduga ya leta mu bindi bisata wasanga itagira ibyangombwa. Akemeza kubo vyatorewe inyishu idonido na odiro nkejimana.
Umwe muri abo bashinga amateka bafise ikibazo kijanye n'ingendeshwa za leta zitagira ibyangombwa bikwiye ni Bernardine Nduwimana avuga nk'imiduga y'amakomine mwamwe.
Cari kijanye n'impapuro ziranga ingendeshwa z'amakomine. Nyakubawa mushikiranganje mu byo mujejwe harimo abajejwe kontrole y'ingendeshwa none bigenda gutije ngo ubushikiranganje murongo goye amakomine arimo ariko akaba ari bo bafise ingendeshwa zitagira ibiziranga. None nta kuntu hoba itegeko kugira ngo ubwo bushikiranganje boba akarorero bijanye no kutunganya imodoka n'ingendeshwa zose zica mu mabarabara.
Aho umushikiranganje rero iby'umutekano Martin Iteretse nawe nyine asa n'utangara kumva ikibazo nk'icyo mu gihe komine zifise abantu bajerwa ibyo gukurikirana ingendeshwa za komine.
La kontrole tekniki ufise nk'umusharuwa muri komine ibi ni byateza gutwara umwanya abashwe izi situasiyo ntazo tuba twiteze ko ziba twe tuba tuzi ko abamusanteri bahawe amabanga yo kuba abamusanteri ari indongozi by'ukuri ziviyumva ngo ibi rero tuzobikosora by'ukuri ko birateye ubwoba kumva ko ubushikiranganje nibwo bugira kontrole rutine ubwo ugasanga ingendeshwa zikukira ubushikiranganje ntizifise byangombwa nacyo ni ikindi kibazo ikizina kindaciteze.
Icyo umushikiranganje niteretse adahakana nuko hari imodoka zo mu bindi bisata vya leta zatembera mu ibarabara zibuze imparati cyangwa ibindi ariko bakavuga ko bitakiba.
Ico na twe twakoreye ko kandi sani cyaheze ni imodoka cyangwa amapikipiki y'amakomine tagira amaplaka rimwe rimwe ugasanga ni modoka za leta ngaho ziriko ziragenda ifite plaque imwe cyangwa plaque y'igice cyangwa ugasanga nta nasirasigira ibyo twarabikazeho cyane ko twasanze ari uko expose tunzi bw'igihugu ibyo twarabihagaritse nibaza kandi ko uno munsi ata modoka cyangwa ipikipiki igenda mu ibara ry'ifite plaque
naho atadomwa ku rutoki imodoka za leta zitagira imparati itegeko nimero imwe agakwego gashinze 2026 ryo kuwa 2023 munyonyi mwaka w'2012 rigenga urujya n'uruza mu ibarabara mu Burundi ingingo ya 18 ivuga ko kiretse ufise uruhushya rwemewe n'amategeko bibujijwe gutwara imodoka cyangwa umudugu kwegana mu ibarabara zitariki imarati ziriko ibiharuro bisomeka imbere n'inyuma.
Odironkeje Imana urakoze igenwa mu yandi mabanga ry'abigisha bishure ryigisha gutwara ingabo ku rwego rw'ikompanyi ibituma ibitigiri by'abigisha bagabanuka hamwe n'ikena rya masi ayinwaza ngabo zigirira imyimenyerezo zigashira mu ngiro ivyo ziba zize ni zimwe mu ngorane nyamukuru ishure ryigisha gutwara ingabo ku rwego rw'ikompanyi rigira mu gihe kuri uyu wa gatanu ku nshuro y'11 intwazangabo 27 harimo n'umukenyezi umwe zaronswa impapuro z'umutsindo urongoye iryo shure Veniste Nsengiyumva asaba ko abagenywe kwigisha boronswa yandi mabanga ari uko ishure risohoye nayo mu vyo kuronsa amasi intwazangabo zigirira ku imyimenyerezo akavuga ko ari uruhara rwa leta n'urwego rukuru rwa gisirikare tumukurikire
twariko turatanga impamyabushobozi ku ntwazangabo ziramutse zirangiza ivyigwa vya horamwo bimara amezi 5-2 vyose ntivyera ngo de kuko mu vy'ukuri banaduha ibikenewe nka byose haba mu byo kwiyunguruza mu by'imfungurwa mugabo turafise ingorane cyane y'abigisha turakunda kubura abigisha turatangura turi 10 mugabo tukaza guheza turi nka 6 kubera ubutumwa abigisha baguma baronka bwo kuja hanze mu mahanga gufasha mu bindi bikorwa rero iyo ni intambamye idasanzwe kubera duca turuha cyane twebwe tuba tuhasigaye tutagiye iyindi ntambamye ihambaye cyane uno munsi ni ibyigwa tuza kubigisha ku rubuga rw'intambara tubushira mu ngiro ibyo babonye mu ishuri amasi rero twahora dukoreramo y'amabarabara na y'amatongo bazi ko bisaba amashamba n'amabarabara atararimwa ayo masi rero ari karahera niyo ntambamye nizo ntambamye zibiri nyamukuru dufise mu by'ukuri icokorwa nuko abantu bagenwe ngo baje kwigisha ku ishuri bo haba uko ishuri rihejeje dusohoye bagaheza bagaca baronka uburenganzira bwo kuja mu bundi butumwa kuri ico camasi n'urubuga tujya kubigishiriza ko kuyobora ingabo no kugwana icokorwa ni uruhara rwa état major général mbere n'uruhara rwa aho yofata ibyo bice bikabigira bya leta mugabo igaho muzibukiro bene amatongo urumva ko ari gikorwa kitoroshe
Radio Indondi Culture buru y'imicukama
mwavyumvise ubona umwanya w'inkuru y'imicukama inkuru ruganda rubategurira imisi yose ya gatanu. Uno munsi tuvuga ingoro ziratiro ry'akaranga nk'itunganda ngakaranga nyene umutama Yakobo Mafarakora wo muri quartier Kigarama mu gisagara ca Gitega avuga ko izo nyubako ziratiro azifatanya n'ibirango umuntu na kahise kiwe uwo yigeze kuba umushinguzi w'iratiro ry'akaranga Igitega aranegura kwibungabungwa ry'ibigo nk'ivyo biguma ari nkabishasha no nkuru y'imicokama twayiteguriwe na Norisi Nduwimana.
Mu ruhande rw'itunga ndangakaranga ritavaho riri ariko rishobora gukorwa ko umutama Yakobo Mafarakora asigura ibigo by'iratiro nk'ikigega cy'ibigize ubuzima bw'umuntu naho bitama bitahuguko
cyerekana ibintu byose bigize umuntu ibyo ari ibyo akora n'ibyo akorana n'abandi byo rero bica bigira akaranga icyo bitamize cyerekana abarundi cyerekana abanyamahanga kugira ngo bamenye umutima bamenye akaranga ku Burundi.
Mu Burundi bwa noneho umutama w'imyaka 71 anegura ko gutahura ibanga ry'ibigo ndangakaranga biguma bisa n'ibintu bishasha naho kubaho kwabyo hatari kwa vuba.
Ahi Burundi kintu cerekiye mize ibigo ndangakaranga twovuga ko ari bishasha kuko nabize siko bose bate
bategera ico ibigo ndangakaranga bisigura
ikindi kidahumuriza kubwiwe ningene bijanye nari no tunga ndangakaranga byigishwa mu mashuri ningene birongorwa
kumbura hi Burundi yata mashuri abyigisha menshi ahari bashobore kuteza imbere byo bigo cyane cyane kiratiro ry'akaranga k'igitega cyagiye kirahindura cyane aho gitwagwa byo hindagurika byaho batwagwa byatumye ikigo kidatera imbere kuko icyo kigo caragira umugambi kirindire ko leta gifasha ariko ahera amezi atandatu ahera umwaka myaka ibiri ngo murahinduye mugiye gutwagwa hariya
uyu yamaze imyaka 43 harimo umushinguzi mukuru w'iratiro ryo kumugwa mukuru wa politiki igitega haranagaruka no kubahinga boshinzwe igikorwa cyo kubungabunga ibyo bigo mu gihugu
ushigikiwe reza akazi ukagakora neza nacyo gituma nakorana n'abantu batari bake naho kumburi bo batari baronse mwanya n'ubujyo bwo kubyiga ariko ukabona ko nabo babikunda twaragerageza kubyifatamo neza tukarondera n'ahandi kugira ngo turabe ko ibyo bintu twobiraga ugwaruka
kubera yemeza ko mu bihugu ibigo by'iratiro bikingiwe bitanga itunga umutama mafarakora hasanga no mu ndatantambamye kwiye kuba mu gihe ca none kuko nkuko abandanya bisigura igihugu gifise amategeko nshimikiro
ko hari amategeko mpuza makungu akaba amategeko y'igihugu aje guterambere bari bakwiye kubanza kuraba ntibafatwe n'umugozi ukuvuga ngo ibintu bya kera tubigumizeho byose mugabo uko birashobora kuzana iterambere bigakwega ingenzi ntawo kwanga iterambere mugabo ibibanza bitwibutsa akahise k'igihugu bigakingirwa
nyamara rero gushika ubu iki gisata kiracahanzwe n'ubukene bw'ibikoresho abikora kwa matohoza basanga atamwaka n'umwe kuva ibigo byakabaho leta irabigenera amafaranga aberanye n'ibyo biba bikeneye mu kubaho kwabyo muyikoresha buri mwaka
Norisi Nduwimana urakenuye ni na hano tukarukije no makuru kuri no mugoroba tubashimire mwese mwaye muduteza abiri bakoze bagenzanje bamfashije kuyegeranya yakoze kandi mati yabo na Yesu yatuma amaduro bashikira ano makuru mwari komeye ashikirizwa nanje Kristo Yezarimana twese tubifurije umugoroba mwiza murakoze